Inkambi ya Nduta ituyimwo abageze mu zabukuru barenga gato ibihumbi 12,500 mu bitigiri bitangwa na HCR. Hafi igice cyabo nibo baronswa imfashanyo zikwiye, ibyo bigatuma umwidogo mwinshi mu badashikirwa n'izo mfashanyo. Abatuye mu mazone ari kure y'ibiro nibo kenshi badashikirwa ku mpamvu yuko baba abanyuma, bigatuma bataronswa zimwe mu mfashanyo kubera zihera batararonka. Bamwe mu bahaye ikiganiro Amerika basaba amashyirahamwe yagenewe gufasha impunzi kwitaho cyane abageze mu zabukuru kugira babeho neza mu buzima bwo mu buhungiro.
Twebwe mu bisanzwe batse twari dukwiye kugira icyubahiro, twari dukwiye kugira icyubahiro kuko na twebwe ntitwisazishije. Nuko urabona bari bakwiye kugira ati badufashe baduhe nk'agafaranga tugure utuntuzi tugure udushogoro.
Abona ko ndi mutama ngeze mu zabukuru, none amashyirahamwe yoraba ko turi bimuga akazaradufasha. Kimenga hakuru nicyo nosaba, nosaba amashyirahamwe
ukurya. Urabona tujyana, urabona ibindi amakara nayo y'ubuzima nayo agenda ameze nabi. None urumva ngaho ubuzima tufise hano nuka
ibibazo bifite by'ubutama byo ngaharumva ndi nyamugenda ko kandi nkaba ndi kimuga bise inkora y'inkoro ajyaniye amafyiko izo ngora zirandende.
Ikindi kibazo gihambariye abageze mu zabukuru ibiribwa by'ubwoko bumwe kandi bidahabwa igihe baronswa. Iminsi yose impunzi zironswa ubushaza hamwe n'ifu y'ibigori gusa. Ubw'iyo mpamvu isaba yuko bigurira ibyo bakabukanya. Ukutagira amafaranga nacyo kikaba ikibazo nyamukuru.
Nka tubona mu batama batamakazi izo njya z'ubushaza yatugora rwose. Niho kubaza ubushaza bukobaye hoho oya kwe.
Nane rero urumva cyo mbona bo amashyirahamwe yoza araraba ni ukubera udushaza baradudushaza ntitudukundira kututurya tukaburya bubisi. None urumva ivyo vyose rero urumva amashyirahamwe yoraba akaziradufasha. Turabaze
rero twari twaramenyeye kurya akanyama none ntako turya ntacyo tufise tukagura. Nkuko bari bakwiye kubura bakaduhindurira uduharage, none ntatwo ntiturya uduharage, nta gatoke turya, nta kumbati turya. Ubwo bugari nabwo baratwankiye bamwe bamwe. Rero icyo mbona nasaba byari ibyo
dukuguma ngaho nyine ku muhana twitiririmba ntitukibasha kuza gukorera agahera oyaye bagafaranga karakeneye.
Mu gihe amakungu arimo guhimbaza umunsi wahariwe abageze mu zabukuru, abo batuye mu nkambi ya Nduta batera akamo leta ya Tanzania yabakiriye HCR hamwe n'amashyirahamwe agenewe gutanga izo mfashanyo kubitaho cyane no kudasobanura mu gutanga ifashanyo.
Dushaka leta ya Tanzania tugire ikidufasha natwe turahagorewe tubaduserukire.
Ikibazo mfise nicyo n'abandi bafite kuko kibazo sinabandi gifise je nyine nabandi baragifise.
Yuwe ni leta ya Tanzania borabe ko batugira kweri natwe turahangayitse turagorewe. Nirumva tuzogira gute? Ni murabe nyine mutugira.
Iyo rero twebwe rero nk'icyo twosaba leta ya Tanzania niyo yomenya ukuntu yoyo irafite ubuwezo bwo gufasha abantu, titwobafasha uko tukabagenza uko kuko aba bantu barahahamutse ntacyo bafise. Yoyo irafite ukuntu ifite abantu tubafasha.
Naho biruko umuyobozi yashinzwe impunzi ubushikiranganji bw'intwaro hagati mu gihugu cya Tanzania Sudi Makibasi mu nama zitandukanye we yama yateye akamo amashyirahamwe gutanga ifashanyo zisabwa ku mpunzi zose batarenze gusobanura. Kuva mu nkambi ya Nduta iri mu gihugu cya Tanzania, James Jovini, kubw'ijwi ry'Amerika.